Ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi badususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Ngiyi ya gahunda y'umuziki mushikirizwa na Jewe Neri Mwiza. Uyu munsi nashimye kubashikiriza abaririmbyi batandatu bafite impano yo kuvuza ibicurarangisho. Turese ko baririmba bakanandika barazi no kuvuza ibicurarangisho. Ivyo benshi byarabateje imbere babarurangiranwa. Ntanandiriye reka dutangure. Uwantanguriye ko kandi atangiye ikaza mu byamamare ni umuririmbyi Chanzu Amisi. Amazina yiwe ni Amisi Huseni. Yavukiye mu ntara ya Ngozi itariki 5 z'ukwezi kwa 5 mu 1957. Ni umwe mu baririmbyi b'Abarundi babaye rurangiranwa kandi n'ubakiri rurangiranwa. Naho yavuye yitaba Imana itariki 3 ukwezi kwa 4 mu 1996. Urubuga Wikipedia rwaramwanditse ko Chanzu Amisi yatanguye gucuraranga ari muto yigishijwe n'umubanyi wiwe, umubanyi yakoresha inanga. Mu nyuma yarose gitari ciwe gikozwe mu bikoresho kama atangura kukivuza yinjiye mu mashuri yisumbuye. Yatahukanye higanwa ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganje bw'imico kamba hari mu 77 hamwe n'indirimbo yiwe nta cica nk'irungu. Atahukana agashimwe k'indirimbo ya mbere icuraranzwe n'umuntu umwe ico bita icyo gihe meilleure chanson interprétée en soliste.
Thank you. baratera umusora jamuti uri munda ya foru muhe bikanga ya teri chumu bikanga wa mukonga hari umuti ugasiba amaganya bame Atamura kuririmba Atibani twanitundu Intundu yuona kume Iye kwitwa nintundu Intundu yuona kume
igitari nibyo byamuhaye gusohora indirimbo nyinshi ziwe bwite cyane ari kumwe n'imigwi iyo migwi nka Orchestre National hamwe na Orchestre Amabando nashimye kubayagira ni Steven Sogo. Steven Sogo yavuze ubujumbura muri kasi ya Kamenge 1983. Sogo yatangiye kuvuza gitari afite imyaka 14 aririmba indirimbo mu Giswahili, mu Kirundi no mu Gifaransa. Ibyo yavyigiye mu bigo by'ugwaruka na Centre Don Bosco yo mu Buterere hamwe na Centre Jeune Kamenge. Icyo gihe iri mu migwi y'abacuraranze. Mu 2008 Sogo asohora urukurikirane rw'indirimbo rw'uwo rwa mbere agwita Il est beau mon pays. Nayo ndirimbo ndabashikirije Il est beau mon pays.
Dans notre capitale, on accueille à bien son pauvre environ. Il est beau. Il est beau mon pays. Oh, il est beau mon pays. Il est beau. Il est beau. Oh, il est beau mon pays. Il est beau. Tu vas au sud. La pierre living est sonne sans le lait là. Tu continues. Tu avec beaucoup de plaisir, tu arrives à Bourouille, exactement au Togo. Tu verras la source de ta bière et de banane, à Kawabou, cousin. De la Cosmato, oh, à Bueno, Casigue. Il est beau, comme il est beau.
Steven Nsoko ni gitari ciwe yasohoye indirimbo nyinshi aragira ibiteramo byinshi cyane mu midiho ya blues rock n'imidiho yo mu bihugu by'ibiyaga binini ubu Steven Nsoko aba mu gihugu cy'Ubwongereza ahateramisha abantu akoresheje gitari ikaniki ni gicurarangisho kama citwa indonongo
Shikire batunga nire na kwetwa itwa shumanye ipeze ano twa yubashe okuri ni nosango tuwe tuli mbere
Steven Nsoko muri indagano. Mashariko mumbiriza dusisuruke ku radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi tubashikiriza abaririmbyi b'abarundi b'abacuraranzi yitwa Antoine Marie Zakaria Rugerinyange bamutagira African Nova. Ni naryo zina ry'ubuhanzi. Numwe mu baririmbyi b'abacuraranzi bakomeye b'abarundi yavukiye mu ntara ya Ngozi mu 1950. Jehova yatangwe kuririmba mu mirongo irindwi avuze gitari na piano mu mugwi Ami Jazz yavuye ashinga umugwi wiwe The Fellows ku buhinga bwiwe bwo kuvuza gitari na piano Africa Nova yaraciye mu migwi myinshi y'abacuraranze muri Kenya umugwi Small World Club hamwe na Explorers Africa Nova na bagenzi we baranavuza mu mugwi wo kukirimba cy'umukuru w'igihugu cya Uganda mu 72 yaraciye no mu gihugu cya Cote d'Ivoire Africa Nova mu nyuma Nova aratahuka aza mu mugwi mu Burundi Amabano Umucuraranzi nashaka kumvisha ni Andy Mwag. Amazina yiwe y'ukuri ni André Ndabaneze. Andy Mwag afite imyaka 34. Yatangiye gucuraranga akiri muto mu migwi nka Remesha Band, Umudiho Groove no mu kigo cy'ugwaruka Centre Jeune Kamenge. Yavuze gitari uwo bita guitariste soliste. Kenya kumuvugiriza gitari hari mu 2011 wera uhinga bwiwe bwo kuvuza gitari Andy Mwag yaravuza mu Rwanda mu mugwi wiwe Viva Beat Band umenya kandi ko Andy Mwag yavugiriza gitari umuhisi Ivan Buravan aho bagiye mu bihugu 15 muri Afrika ni Buraya erega Andy bivuye muri André Mwag yavuze ngo ni izina ry'uwamwigishije kuvuza gitari
Go.
kuri urabaruta darling all I want all I need Kanje, you are so beautiful. Vendera yumutima, ibanga kanje. Akanji kawe, akavizaje kawe. Bituma nsusumira, ngajugumira. Oh, we no baby kwamba manzu rukundo kwacu.
Tubandanye n'abaririmbyi bavuze ibicurarangisho yitwa Jean Patrick Bimenyimana bamutagira JP Bimenyi canke Mudibu. Mudibu yavukiye Burundi mu 76 uyu yaravuze piano na batterie. Arandika amajambo y'indirimbo ziwe akanivugiriza igitari. Mudibu ubaba mu gihugu cy'Ubwongereza. Aramaze gukora ibiteramo i Bujumbura, ibiteramo byitabiriwe cyane n'abakunzi b'umudiho wa Soul. Mudibu afite umugwi w'abacuraranzi witwa JP Bimenyi and the Black Beats.
I'm
ururuki kuri radio ijwi rya Amerika. Erega hariho n'abarundi kaje babaririmbyi bavuze ibicurarangisho. Umwe muri abo yitwa Esther Nishimwe mu muzi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Esther Nish. Yamenyekanye cyane Burundi ku ndirimbo yakoranye na Kidumu yitwa Umbamo. Esther Nish avuze gitari.
Keep quiet. Oh,
let them think you are Africa, Africa, Africa.
Let me share with you the sweetness of our beautiful dances.
Ese Nish yavukiye mu muryango w'abacuraranzi hamwe n'abasaza be batatu na se wabo yavuze gitari nk'umusoliste. Ese Nish yatangiye kuvuza gitari ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri matoyi afite imyaka 8 gusa. Nish ari mu baririmbyi bakomeye babigeme kandi muri bake baze gukoresha ibicurarangisho. Nino kuri ndirimbo Kavuri Vori y'umucuraranzi Esther Nish ndabasezeye. Uyu munsi dususuruke twabashikirije bamwe mu baririmbyi b'abacuraranzi b'Abarundi, ni kuvuga bavuze ibicurarangisho. Iyo mpano ikabatuma batera imbere cyane. Ari mwiza bize ko mwahimbawe no kubana natwe. Tuzogaruka vuba mu ndirimbo inkore.
Kerana cha mucanzo icanzo gicumugongo mune cha mirembo kugawe Kavuri Vori.